ari na washyize hamwe ibi biganiro mukomeza kugira ibihe byiza.
Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kirwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Waste tatua kaburungu, radio yacu bewa kaburungu.com. Mwiliwe neza nchuti mwese na mwe wakonzi vila juu iju uja Amerika. Mwilikumu na Frederick Mundikije. Ikaze mwese mkiganiro dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Garuka ku ngingo ubushikiranganje bujejwe intwaro hagati hamwe n'umutekano mu Burundi bwafashe yo kwima ishyirahamwe Collectif des Victimes et Survivants du Génocide y'umukino na 1992 uruhushya rwo gukoresha inama mu ntara zitandukanye z'igihugu. Abaserukira iryo shyirahamwe bashaka gusigura no kwerekana ku bwicanyi bukabije bwabaye muri uyu mwaka bukwiye kwitwa ihonyabwoko. Frederic Nzeyimana ari mu washinze iryo shyirahamwe yagize icyo avuga kuri iyo ngingo.
Mu kwishyura neza ikibazo nuhera kumenyesha igituma twari twandikiye umushikiranganji w'intwaro yo hagati. Nkuru nani twitiriye izina mu rurimi rw'Igifaransa Collectif International des Survivants et Victimes du Génocide Hutu de 1972 au Burundi avant et après, bwemeza icese ko ubugandaguzi bw'igizamiryango bwabaye ku ntwaro ya Michel Bicombero kuva kuwa 1992 mu 1992 ko bwari ihonyabwoko genocide mu rurimi rw'Igifaransa mu ntumbero yo kurwanya akarengane mu Burundi n'akageso kabi ko kudaha inkozi z'ibibi. Twari twasabye uruhushya mu nzira yo gushyigikira politiki y'umukuru w'igihugu wa cacu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yubahutse agatangaza ka mukuru w'igihugu ko ata butungane ataterambere na rimwe rishoboka mu gihugu cy'u Burundi.
Ariko
politiki ku ruhande rwacu ikaba yari yadushimishije ku rwego twipfuza kubyumvisha igihugu cyose intara zose z'igihugu n'amakomine yose.
Ariko muravuze ko bwicanyi mushaka kubwita ihonyabwoko, ariko murazi ko ishyirahamwe mpuzabakungu ari ryo rifata ingingo gihweje biba byashitse mu gihugu. Ishyirahamwe mpuzabakungu ntirafata iyo ngingo, mwebwe niho mushaka ko ryitwa ihonyabwoko.
Mu by'ukuri konferensi twagomba kugira ahanini kwari ugushikiriza aho urunani rwacu ruhagaze kuri icyo nyine ku buganda guzikiza miryango bwawe 2020 nko ku mugambwe sawa nyafuzi wabigize ubwa mbere agahombo ku gihugu n'abanyagihugu igihe cyose igihonyabwoko ritaremetwa, ubwa kabiri inyungu nyinshi igihugu cyibuza na cyane cyane ingire nyahonyabwoko ryemejwe ho bakanyamuneza kenshi mu ngo nyinshi zo mu ntara zose zo mu Burundi zakozwe ko inshuro n'inshuro nk'igihonyabwoko mu kwicirwa ababo bamwe ababyeyi abandi bavukanye mu kunyagwa amatongo n'amatungo abishwe bari bafise mu kugigwa impunzi bakakurira mu buhungiro kugeza n'uyu munsi. Intwaro cumi zikaba zarakurikiranye kuva 2012 kugeza n'uyu munsi atanimwe irige ifata umwanzuro wo gusubiza agateka izo nzirakarengane ngo ibuzurize kuri izo ngorane zose ihonyabwoko ndikiza miryango ya 2012 ryabashitsemo. Hejuru y'ibyo abayikoze akaba atantwaro n'imwe mu zakurikiye yigeze igerageza no kubatera kabuye kandi yiyita intwaro isumwe intwaro z'amajyambere cyangwa intwaro za demokarasi.
None aho ubushikiranganji bwanjye iyo ngingo aho bubimiye urwo ruhushya gukoresha amanama ikintu mugiye gukora ni ikihe?
Ubwa mbere nta n'umwe muri twe bwari yiteze yuko ubushikiranganji buza kutwemera ko ibyo twagomba gukora kuri twebwe byari byiza ku bw'igihugu kandi kwari uko nyine gufasha umugwi severe muri byo bagomba no uko dufasha. Maze gusoma ikete ry'umushikiranganji mu mpande zose je navuye ndabikenguruka kuko naciye ngira nti iyo mana ivuye hehe, ni nk'uko umushikiranganji yaba yishuye avuga ati nabumvise timurira gusema ahubwo nk'imwe ndabafashe nanje ati nimwirirwe murata umwanya reka ibyo mwagomba gushikiriza ndabibakorere. Aca yandika amatwitter ahomeka ko aho twari twanditse ibyiyumviro nyamukuru twagomba gushikiriza abirungikira u Burundi nisi yose byo retwe bya rushimishije kintu cyagushimishije nuko yaciye ha copy umugwi nyene CVR uwo nawe nyine akaba ariwe twari twagomba kubwira inyungu zirimo mu kwemeza iho nyabwoko hamwe binyarutse n'agahombo k'igihugu no kubanyagihugu igihe cyose iyo nyabwoko itaremezwa kuko igihugu kirahomba cyane
ariko mushikana n'inzengana hariho abantu bavuga ko kwama abarundi bari kwasubira inyuma ikaba ari ubwicanyi butandukanye bwabaye mu bihe bitandukanye bishobora gutuma abarundi basubiranamwo aho kugira ngo babandanye bunga ubumwe aho mwe bimuhavuga kwiye
icyo tubivuga ko nuko uko kutemeza iho nyabwoko ryabaye mu 2022 nibyo bishobora gutanga ibyo nyene abantu bavuga ngo nibyo biba hamwe ritemejwe mu isanzwe biramaze kuba iyo biravugwa neza mu nama mpuzamakunguro niba arabivuze na hano muri Canada mu isanzwe iho nyabwoko ahantu hoho baravuga bati ahantu hose habaye iho nyabwoko rikaba ritigeze rihanwa nta terambere na rimwe rishoboka muri icyo gihugu arivyo muramuba muri mw'igifaransa bavuga bati un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ngo bitewe bitebuke riragaruka kandi mu Burundi riramaze kugaruka inshuro nyinshi niryo ryagarutse 1988 niryo ryagarutse mu bya ntegamahangara kuri twebwe niryo ryagarutse 1993 nyuma y'urupfu y'ukwica umukuru w'igihugu yari yatowe mu cyo ndadaye niryo byagarutse mu 1995 ku ishuri mu bigo by'ishuri kaminuza gihe hitwa abanyeshuri b'abahutu bicwa n'abagenzi babo b'abatutsi akaba ari navyo ubiravye neza byari bigiye kuba mu 2015 igihe hari abitwaza yuko byari by'amamanda ya mbere cyangwa ya gatatu iyo muhisi n'icyo ya Petero Nkurunziza
ariko
twa twabibonye yuko byari ibyo nyine biko biragaruka
ariko ariho neho ubundi bwicanyi abantu bashobora kuvuga ko bwahiga ubwoko bw'abatutsi bwabaye mu Burundi ivyo vyo murabishira mu migambi yanyu kugira ngo mushikirize ivyo bibazo vyo bwicanyi nabwo gene
uko twebwe tubisigura twishimikije uburyo inama mpuzamakungu ONU yo mu 1998 isigura ingene vyitwa iho nyabwoko ubwe kurandi byagiriwe mu Burundi bwa mbere iho nyabwoko rikogwa na leta ugambi cyambere nico zo kurandiga ni leta yabikoze ari leta ni ya ku byo 2022 ni leta ya micombero twe tuvuga ko yari yiganje mu batutsi babahima ubuze ko abaye muri ico gihe ntishwe gusa abahutu harishwe n'abatutsi canke hari abagore benshi bari barongowe n'abagabo b'abahutu nabo nyine bishwe riga nawe nyine abo bagore nka Rosa Mukanda yahoze yarakozwe ko n'iryo nyabwoko ryahiga abahutu nubwo ari umututsi kazi w'umunyarwanda kazi ugarutse mu 1993 bavuga ko harabaye icegeranyo c'inama mpuzamakungu ONU kivuga ko habaye iho nyabwoko ry'abatutsi icyo cegeranyo naragisomye cyose kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa nyuma na ndahamwe bwa mbere bavuga ibyo bintu icegeranyo kivuga gutya ngo ubwa mbere nta namwe twigeze turonka umuntu w'umuhutu n'umwe tubaza ibyo twanditse byose twabibajije umwe w'abatutsi aribo baza batubwira ngo abafrudewu abahutu ngo nibo bagizeho nyabwoko mugaca kibazo gica kigaruka iho nyabwoko rikogwa n'amaleta ikibazo mu 1993 ninde yarakuri leta ruza njura kwishyura ngo bari abahutu ubwica kwe twari tugifise leta iyo nyene yishe umukuru w'igihugu ikaba ari ifite igisoda kitarana cangwa cyari igisoda c'abatutsi ahanini ubwire ukagumiza mu nsiguro y'iho nyabwoko 1993 nibyo hari abatutsi bishwe mugatwebwe ku ruhande rwacu tuvuga yuko nabo bishwe muri ryaho nyabwoko gikurikiza rihava rigahitana n'abatutsi kubera bitigeze rihanwa bitewe bitebuke biragaruka abo bihitana ni be nabo nyine nk'uko 1993
ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati bwavuze ko ibibazo nk'ivyo bikwiye gukemurwa cyangwa gushikirizwa n'umurwi w'igihugu ujejwe kunywanisha abarundi no kurekuriranira aho muhavuga ko ikimwe
ibyo ni nk'icyumviro kuva kera kwebwe umugwi wacu gitangura uw'abacika cumi kuva bagishyiraho na CVR nicyo cyiyumviro nyamuko twagumye tuvuga ariko CVR tuzoyifasha kandi twagumye tubisaba kuyifasha kandi twarayifashije mugabo umwanya wose CVR imaze yagumye igomba kudukumira ngo nuko twebwe twihutisha igikorwa cy'ugusaba yuko iyo nyabwoko ryemezwa n'ingoga mu kwezi kwa gatatu twararonse ikete ry'umushikiranganji wa mbere adushimira yuko dufasha cyane muri ico gikorwa nyene adusaba ati mu dutabara mukagenda mukafashije na Severe mukatubwiye nyene tubigira jewe nkuserukiro nani narandikiye president wa Severe ubwanje ikete cyo kumusaba gukora ibyo nyene umushikiranganje wa mbere yari yadusabye bisa nibi umushikiranganje we nubaje hagati yadusabye hanyuma Perezida wa Severe aradutera agere kuri iyo kete ngo ndakurikira ibyo wanca kugira agenda yiwe kandi ko kuri agenda yiwe atabyukuremeze ho nyabwoko arashikako. Icyo rero mu icyo gihe niho mu kwa gatandatu inama nkemuzamateka yarategekanije ibiganiro bisa n'ibyo twari twasabye Severe gukoresha icyo gihe by'ukuraba yuko by'ukuri ibyemezo bikwiye yuko ibonyamoko kw'ibyabaye mu 2020 hari ibonyabwoko icyo gihe twebwe baradushiramo turafasha turatanga ibyemezo byose dufise n'umugu wa Severe no wari uri ibyo biganiro byabirongowe n'uwaho zari umukuru w'igihugu perezidansi mbese ntibandunganya havamwo ko atankeka nimwe kandi ibyo bivugwa n'abahutu n'abatutsi ko atankeka ko ibyabaye mu 2020 atarindi izina ndetse ihonyabwoko ryabaye ku bahutu rikogwa n'indwara ya micombero yongera nasaba yuko leta yo kwigora ikaryemeza imbere imbere z'uyu mwaka tangaje cyane kubona perezida wa Severe ubu nyine muri iri yenga ikinyamakuru iwacu caragahaye ikiganiro mukuru wa Severe baramubaza icyo kibazo yuko kuri we yimba yibaza yuko ibyabaye mu 2020 ko bamwe bavuga ko ari ihonyabwoko ku bahutu weho wibaza ko ari iki yishuye avuga ko gushika n'uyu munsi ko turavuga umugwi wa Severe kana kimwe urageza utohoza kibyira ko ryari ho nyabwoko niko byanditse n'ubwo bivugwa n'abantu
mu Burundi nko mubize mushya ntahinze imana harabaye ubwicanyi butandukanye eka barundi baracanyemo akatari gake ku bwanyu eka no kuri ryo shyirahamwe ryanyu ikintu cyo tuma barundi banyu sura kunywana niki mu majabo make cyane gose munsi umuntu
ikintu cyo tuma barundi banisha no mu gifaransa bavuga uno peuple construire la paix sur des fosses communes igushiko ukaba ukuri kutamenyekanye ubutungane bukore ura n'abantu bakoze amahonya bwoko nta buryo na bumwe ushobora kunywanisha imigwi y'abarundi uko ari itanu ni ukuvuga abahutu abaganwa abatutsi abahima abatwa iyo migwi ijyonya bwoko rikaba ritarahanwa nta buryo na bumwe ko nacyo ushobora kuba ufise bubakira ko gishobora gutuma wumvikanisha ahantu igihugu usanga ibipfuriro fosse commune zirenga 5,000 harimo abantu barenga 10,000 ntabwo namwe ushobora kubakira ubumwe kuri abo bantu baryanye gutyo icyo kintu kitabanje kuva mu nzira un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ibyo niko abandi babikora niko byakozwe mu Rwanda niko byakozwe ku ihonyabwoko ry'abayahudi niko byakozwe ku ihonyabwoko ry'abaarmenye nibyo barikora akora hano muri Canada ku ihonyabwoko ryakorewe imvukira z'abahindi zo muri Canada Burundi si zinga nabwo nyene bategereza gukora uko ahandi hose babikora iyo niyo nyinshi ushobora gutanga ugomba kubaka amahoro arama n'umwumvikano hagati y'abanyagihugu ategereza guhera kuri izo ngaruka mbi za kahise kari arimo ingaruka z'amahonyabwoko cyane cyane ihonyabwoko ryabaye mu 2020 ikogwa na leta ya micombero yari yiganjemo abahima bo mu ntara kama ya Bututu.
Professor Frederic Nzeyimana, murakoze cyane rwose ku kanya mu Radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.
Tukivuga kandi kuri iyo ngingo ishyirahamwe ase genocide kirimoso rivugira abatutsi bagandaguye mu 1993 naryo nyine ryaragize icyo rivuga kuri iyo nyishu y'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati. Ni mu kiganiro twagiranye na Emmanuel Nkurunziza ariserukira mu gihugu cya Canada.
Ego koko twabikurikiranye icyo ubwo twagiye imbere na mbere novuga ni ingene twari tuzi kandi tubona twibeshya ingene iryo shyirahamwe rya collectif auto de 1972 kuko ni ijya ntwari ya CNDD-FDD kuko si ubwa mbere rigishingwa twe twari twanze ko turabazi ibikorwa bakora n'abasitora tubaza barishinze tuba twibeshya ibyo bakora twari twabonye yuko ari abasasigira mu mugambi wa leta ya CNDD-FDD yo gufunga abanyabwoko CNDD-FDD yakorewe abatutsi igihe yashingwa n'umugambi w'abanya Soviet. Icyo twagivuze hano biribonekeza mu mwaka w'2017 mu kwezi kwa kane tariki 26 basinyanye amasezerano mu Kinyegero n'iyo kolektif nyene hanyuma twe turiko turavuga atazemeza twaro kuko twe kuzi ko mukora muri ko mukora ya migambi ya leta yo gufitira mu kwezi kwa kane abaturage bukeye kabiri bitungo barasubiranye nk'aha rero no munsi ryambe ku tariki 12 z'uko icyo mu mwaka w'2018 mushikanga juu ingena na nifasha na kuhuna ni makuhu arandiki yo korektif ababwira yuko ahagaritse ibyo bakorana ari kurumva kuko kumama ushuri twandutse yuko ari umukenyo nkuko dusanzwe tubibona nuko kuri ubu iryo shyirahamwe nkuko byibonekeje iyo bari riko rikora ibikorwa bihabwe rivuga iby'iyo leta yohava ishyira mu ngiro mu nyuma muri wa mugambi witumwe wo kunywanisha abarundi ariko tumaze kwerekana byiza by'indanga n'ibyemezo yuko ari uwo kwikundwakaza kuko kumwe bw'abahutu mu kugerageza mu rundi ruhande gufobya kuzimanganya imwe bishoboka aho baherekana ibonye ngo byakorewe abatutsi mu 1993 2022 utyo rero nta yihweza ibikorwa mu Burundi bijanye no kurwanya nyabwoko no kumvikanisha abarundi twarabonye yuko ku ruhande rumwe koko umega bararengeje iryo shyirahamwe kuko umuntu asabwe gukora ibikorwa mu gihugu gishyirwaho ibisa amategeko batireza kurekurira
ariko inama nk'izo ni inama namwe mushobora kwifuza gutunganya mu Burundi ku ruhande rwanyu gushyiramwe
nk'uko nayo ndabivuga icyifuzo cya kolektifu cyo 1972 kigashobora kuba icyifuzo cya ategemeside kirimo komite gute kuko twebwe dufite umugambi wo kuva kera wo kurwanya iyo nyabwoko tutarazi urikora kandi turaza mu bantu muri kolektifu ingene bavuga ngo bariko baharanira kurondera ubutungane bw'ibyashyikiye abahutu barikundwakaza cyane mbere bakanakorana naho ibereryaraya niyo ntwaro yari yakora ibyo nyabwoko by'abatutsi wumva rero igihe batugura ibiganiro mu Burundi twebwe ntitwohigana kuko n'ibintu nadushoboke kuko mwarabonye nk'ejo wundi twafite kuja kunamira abana baturiwe mu kigendo bazira ko abatutsi leta ikintu yavuze ni iterasoni ivuga ngo twitwebwe turenga abantu cumi ukubera ngo twanduzanya korona ariko ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi bagiye kunamira ndatemikiyo bagiye kunamira umugana wo guha gasore ukamenga korona ni hafi jenoside ukamenga nta bifate gukirayo niko twaza tuvuga tuti nubwo tuzi uburenganzira bwo kugira ibiganiro bwo kugira ibikorwa rekudwa n'amategeko n'ibwirizwa shingiro tuba tuzi yuko ariho umwana n'ikintu nk'uko byarezibonetse mu kukiro tubabwira tuti nibyo twemeza turabona yuko ninga barayirenganije ariko kubera tuzi dufite ibyemezo by'ingene bahite bakora n'abasendana ngo ukamenga abasubiranye twebwe twibaza yuko atari ko biri na gatonya
hari abatari bake mushyirantare Emmanuel Nkurunziza batumva igituma incabwe nk'izo abarundi ziri mu mashyirahamwe yanyu n'ishyirahamwe n'iryo rindi shyirahamwe batavuga co kimwe ku byerekeye ubwicanyi bukabije bwagiye buraba mu Burundi ni kuki ayo mashyirahamwe atashaka kuja hamwe ngo asabe ko abantu bose bagize uruhara umuntu ataravye ubwoko bwabo bakubitwe intaye mu gahanga ku ruhara abo baba barakoze muri ivyo za
kuko nk'uko mubivuze womenga abarundi b'incabwiye ngo hari icyo batarengera icyo abantu bavuga ngo cyo bibagira nuko abarundi nk'abandi bose ni ukuvuga bavuka mu Burundi bafise ibyabo ariko n'ibyo bakoze icyo bataniye ko nk'aho mu mugwi muvuze wa kolektif 1972 twavyibuka icyo twarabyerekanye ibyemewe yuko basasirira intwaro ya kugira nyabwoko by'abatutsi ku ruhande rwacu twebwe turwanya nyabwoko uwurikorerwa we twarasabye kuva kera niyo uwo mwaka 1972 iyo kolektif 1972 yishimikiza twasabye tutikurikiza izo nations unies yavuze mu 1996 igihe raporo icyegeranyo cyerekana yuko hakozwe iho nyabwoko ihamo abatutsi kuko yari yashyizemo ingingo ivuga iti dusabye yuko dushinze yuko hoba umugwi utohoza ku bya 1972 igihe rero iyo leta rero iyo mu bagirizwa iva mu bakozi yo muri 2002 ari icyishinga inkozere umuntu witwa mama wanjye wo kubitohoza no kurekurira mu nyuma urumva ni nkwawe urundi nta bucurubanza nta bucurubanza nta wimenya igihugu twebwe rero nubwo umwenda ngo nabize batagomba kumvikana nta kuntu uwuvugira bicanyi bitwaza ngo bari kubutegetsa agomba gufata ubonye bwoko bakoze yuvuga rumwe cyangwa yuvuga kumwe n'uvugira abarundi bahamwe bagapfa guhona bazira ubwoko bw'abatutsi nubwo umwanya wo kwivuga neza tubitomora tuzi kandi twemeza kandi tubabazwa nuko muri iryo nyabwoko ryagomba kumara abatutsi hari abahutu isinzi bahatuye nako ukurundi bakivuga ntibatubonye nkubi irabici tubwira mumara abatsi umutukunzi ajana
kwagirizanya cyangwa gutuma na urutoki si ibintu bishobora kuba bishobora kuba intambamyi mu cyo gikorwa muri kumwe bavuga cyo kurabira hamwe ibyabaye umuntu akabibona uko byabaye atisunze ishyirahamwe cyangwa ubwoko arimo ikintu cyo korwa ku bwanyu umushyirantahe Emmanuel Nkurunziza kugira ngo abarundi bose babone kimwe ibyabaye mu Burundi eka bashe n'imbere umutima wo kurekuriranira eka n'umutima wo gusaba ko ubwicanyi bwo uhagarara ubutegetsi biri inyuma uko bwikiki bwanyu
nibyo kuko bira byomega gutuma n'urutoki nibyo biri imbere ariko si kobi kuko reka tugenda bishimangire kuko nibyo bitumye umenga abantu barahanganye kandi bitwa ko bavuga bimwe nubwo ari ababa bashyikirije muti guti ubugingo bizwi yuko urundi butwabona CNDD-FDD yashinzwe na Frode Frode mu 1996 ishyira mu ntoki mu kungoni ikerekana yuko ari yateguwe igashyira mu ngiro nyabwoko byafatwe kumara abatutsi mu 1996 Frode ikaba ikoresha imigambi n'abayishinzwe bavuye mu hatuzi bitwa ubu bagombye kumara abatutsi 1992 Imana igakinga igihe rero umuntu ahagaze akavuga n'ibyemezo bitanditswe n'abarundi bitanditswe n'abanyamahanga akerekana yuko uwo mugambi utwara uno munsi uva mu yakozeho nyabwoko ubwo mu 1992 nta kuntu rero yoca yitwa ngo ni ugutuma n'urutoki mwe dushobora kunywa tutavuze ukuri kuvuga ukuri naho ni ukwita ikintu co kintu kwitumva cyangwa uwishingira ibyumviro by'abanyabwoko ukwari ntituba dukeneye kudindiza canke kumara amakari abo twita ko duhanga kuko twe ntiturwanye ibyiciro bya politiki niho abakabiri bagomba kuvuga mu kuvuga ngo inshabwenge rivuga rumwe canke ngo byo gutuma n'urutoki n'ibibi iki ni kimwe bita langage politikement correct ni ukugomba kuvuga uwuyengeza nk'uko umenga muri ko muharira amagaburanya nk'abo banyapolitiki bahora bagiye twebwe duserukira abazize ubwoko bwabo canke abatwe ubonye bazigira ubwoko bwabo nta kuntu twoca tuvuga ngo imigambi yitwaje ibirwanisho kandi hariho imihari yabisinye ikavuga tuti mwica abatutsi umwe mwishe nka batanu nko kujya kumva ibyo yabisohoye itariki 24 z'uko kwezi kw'icumi 1994 itangazo ryari rivuga ati umuntu umwe wo kwica abatutsi batanu ntabwo nshobora gusubira ku rero twebwe tubikunze ko urutoki ntituba turi ko tuhangana n'ubwoko tuba turi ko tuvuga bya bindi by'uko uwuja gupfa indwara yirata
hari abakunda kurega ishyirahamwe kolektif ryabahitanywe n'ubwo bwicanyi bwo mu gihe mu kimwe n'amajanshi ya 2022 abo bantu bakagiriza kandi n'ishyirahamwe ryanyu ase jenoside ko bidafasha mu gikorwa cyo kurekuriranira aho muhe avuga kwiki
tuma nimba canke nimba arabivuga gutyo reka mbanze mvuge ibyo nzitura batwebwe n'ishyirahamwe kirimoso yemeje kurwanya abanyabwoko twebwe kubera nk'uko mukanya ko ndabivuga kandi uko natinyuka ariko mpaguruka mbuga twebwe kubera tuzi tuvuga ibyo twiboneye n'amaso yacu bigakubuka amasohoza n'ishyirahamwe mpuzamakungu byerekana yuko CNDD-FDD twari uno munsi yakoze nyabwoko yasinyaniye amasezerano yo kumara abatutsi mu Burundi no mu Rwanda ikiganiro kiraka ca Nations Unies mu mwaka wa 1998 agakwego amajana 1970 n'ibindi byarerekanye yuko yasinyaniye amasezerano na ECFA igihe rero twe tuvuze gutyo ndetse tuvuze tumurutuka abantu batwara kubera batwara cyangwa gutegeka so tuziko twibutse yuko mu Burundi ariko haba ibintu asanzwe byabonetse bitashikiriye kubona hamwe igihe rero bishyitse agashaka byitwaza ngo ni ba bandi ngo bahange ntabwo kubera ari nk'uko tudatabana ibyo ni bimwe by'ubu tukatadutorera ariko ku rundi ruhande uvuze ngo bagiriza rya shyirahamwe nka rya kolekitivu tudasobanutse byose abo twebwe turimo muri ibyo twe twama tubwira niko biri ariko akariho karaba vuga umwe mwamura yako none nko mu 2015 igihe abantu bari kubatiriza amatora yabaye mu Burundi ariko aramara abantu ne barabara abantu bahunze iyo kolekitivu ikandikira ubwo ubico gihe ngo turabakeje ngo turatuti kuza udutumire mu kwimikwa mu biro byo kubimika aho no umuntu abaca avuga ngo tumane intoki cyane ngo nukwishirane twebwe rero kuvuga ko ari ku ruhande ko batakunda ubundi bwoko gusa no kubera twe twemeza yuko udashobora kuvuga umwicanyi cyangwa ubwicanyi bwakoze utavuze uwabukoze bashami cyane yari ahe amatungo akatondorwa neza n'ishyirahamwe mpuzamakungu ntakaba ryikamye cyangwa ngo twase vere igizwe n'abahembwa niyo mpamvu nyine yageze ku rwego rw'umwihariko
Mushikiwabo Emmanuel Nkurunziza mbega umurwi Severe ujejwe kunywanisha abarundi n'umurwi ku bwanyu mubona ko uzoshobora kurangura amabanga ujejwe
murakoze neza kuri icyo kibazo muti Severe hari uno munsi umuntu udashobora kurangura amabanga yo kunywanisha abarundi abantu nambabaza reka nijye ntwari hari ibyo ushobora kunywanisha abarundi kuko twabivuze none munsi tugomba tubisubiremo ibiriko biraba mu Burundi nagahomera abantu na namwe biboneka ku isi nico gituma n'ubu n'abantu bemenga bagiye kuno rubuni ko n'isi yose nta muntu yagize nyabwoko yahawe ubutegetsi naho byo bugende gutyo nta kuvi yosubira kuba ari we azenzwa gutohoza ibyo yagirizwa nyamubwira ibyo mu gifaransa nimwe bita conflit d'interest noneho bishyitse rero na wa muntu yashimye ugacuza ukora tubona yuko ari uwo gusatira ya ndwara nta kuntu namba twari twifuje yuko ibikorwa nk'ibi bikorwa kugira ngo bantu ariko nta kimwe n'amaso kumva urabona yuko wagize umwana bose uretse abashyigikiye n'iyo ntwaro igomba kwikubaka ku butunzi sibagize icyakuru makungu kwatu
muri ko muvuga Emmanuel Nkurunziza ko bari ku butegetsi muri iki gihe bagirizwa ubwicanyi muri gaza ko makungu ashaka kwemera ko abantu muvuga ko bakoze genocide bafata igihugu akaba ari bo bakirongora
murakoze neza ndabaha inzandiko zitatu za Nations Unies umugambo utwara mu Burundi no munsi wa 2025 witwa CNDP-FDD tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu 2025 ibukavu muri Zaire bico gifite Nations Unies yakoze icegeranyo yerekana ko kuri iryo tariki CNDP-FDD yasinyanye amasezerano na ECFA hasinye CNDP-FDD ndetse n'ibyo president hasinye na General de Brigade Christian Kabirizo wa ECFA bumvikane yuko bafatanye mu bwami kugira ngo bakore icyo bita ngo ni liberation totale de la nation bahutu iyo ni amasezerano bakusinyanye yakoze na Nations Unies yakoze na Shirimu yakoze na Mamie ubwa kabiri CNDP-FDD yashyizwe n'umugambi safari afite ikipe yanditswe mu sasenge kiya yandikira umushyikirizamanza mukuru wa repubulika mu Burundi mu 2025 yiregura ko bariko bakurikirana yuko bakoze inzu yitwa Rwanda Jamboti twawushinze muri biro politiki ya FDEC mu kwa 11 kuri Club des Vacances ati nkuru kuri cyane sende ya wenyine rero murakurikirana biro politiki ya FDEC none ganya kubahwa tumenyesha makuru iyo FDEC Nations Unies irimo 2022 yitwa kumunani yasohoye icegeranyo cya nyuma cyerekana yuko umugambi sawanya FDEC wategura ugashyira mu ngiro uhamya ko utakora abatutsi biri muri ingingo y'amajana na 183 amajana na 185 gusa amajana na 196 itegeye cyanditswe na Nations Unies ni na Shirimo rero ni FBA gimana na 186 ko ngashinze amajana 382 none ngaho bisubira kwitwa gute yuko ari ukwagira ibihari
mu kanya gatoya cyane rwose turetse ayo maraporo uri kuravuga wewe ku bwanyu urazi ibiri ko yaba mu Burundi murabona ko ari ubwicanyi bubandanya
ubwicanyi bubandanya twebwe nti uko tubayeho ntituri abantu bahuguza mbaga twebwe ntitwari hejuru dushosha kazya kurenganya no kwica umuntu kamwe kamwe guhiga abakoze mu gisirikare cya leta bitwa ko abatutsi ku bwinshi nibyo ntibaba bica abantu ku byinshi ariko ako karenganyo ko gupima gutora umuntu kamwe kamwe birabaho n'uno munsi ariko twumviriza ikiganza cyo gushyira hamwe arwanya agataka muntu y'igiteka batanga izina ku muntu bicanyi rero nubwo utabaye ku murindi munini inya urumva yuko bikihari kandi twe nk'uko tubiri duhora tubibona baratokeza bari mu makambi yabaterwa izabo mu gihugu aho batumesha cyangwa izabo ngo babe mu kandi nahe igihe tuzi yuko bari bamwe bacika ku ishuri muri kimwe cy'abatutsi tukaba twarasubiye kwibutsa yuko akenshi musanga nk'abahoze mu gisirikare cya kigali cyangwa se abantu bashyigikiye kubera muri iyo muri icyo gifuza cyagize muri icyo gihugu nubwo abantu benshi baba bari ko barishwa umwumva ko uwo mugambi wa kamwe kamwe ubandanye
mu gusozera nshaka utamure cyane rwose igihe bavuga ko intwaro ihari ari intwaro ya FDEB murazi ko iyo migambwe ibiri itandukanye muri iki gihe
tubizi cyane FDEB na CNDP-FDD kubera imbo za politiki kubera ababipfa n'ababisangiye koko byarashyitse barasubiranamo ariko reka tubisubiremo iba savanya FDEB iba CNDP-FDD nta n'umwe yahakanye kandi ntawe yaba kubihakana yuko atari biro politiki ya FDEB 1993 ku 11 kuko muri iryo tariki byanditse mu wari mu kigeze mu kishinga mu kamateka mu Burundi yashinze CNDP-FDD bishyitse rero no munsi akaba bishyize batumvikana n'abasenderi bo nyine ubwabo ntibumvikana none batwanye cyangwa batumvikana na Savanya FDD duca biza bihindura yuko Savanya FDD yakoze ibintu byo kwanyuma CNDP-FDD kibandaje ibyo gukora imigambi ibiri ni kuba yo bitumvikana bitumvikana ibyo ntacyo bihindura ku byaba bakoze ariko biba ku karanga tubagira si natwe tukabagira twerekanye ishami mpuzamakungu ni yuko bakoze impamya bwoko ibyo rero by'uko ari imigambi ibiri itari ntacyo bifuza
mu kanya gatoya cyane rwose murafite kizere ko abarundi bazote baba akanama rimwe ikaba kashira ku ruhande ikibazo cy'amoko benshi bavuga ko ta naho gihagaze mu kanya gatoya cyane rwose
ego cyane igihe tutaba dufite icyizere ntitwa tubandanye ibikorwa byacu byo kwibutsa no kumurikira abagomba kumwa amaso amakungu na CDR na CNDP-FDD ikoresha gusa icyo dutandukanya ni uko twebwe tuzi kandi twemeza yuko atawimenye byihuta Uburundi bukirondowe n'abakozi b'abanyabwoko ari nabo bade n'umugugu tuhoza nta kumbuza wo kwigira wuronka ngo rucanga gutungana ushaka kunywa ibyo tuhoza ariko ari kuko iyaba ryokozwe harimo abanyamahanga iyaba amatohoza yakoze kujya byari byanumvika ariko na rimwe tujya gushobora kuvuka ubwa keza ari kuko n'abanyamahanga babanza abarundi n'uno munsi bene kwagirizwa ihonyabwo ni bo ariko barakora amatohoza twebwe rero kubera tutatumwizero turizera yuko bizokera mu kabiri nzo mu bwaho ntibizoshoboka hagitwara abagenzi ihonyabwo hagitwara amatohoza abagenzi nabo bene kwagirizwa
Nkurunziza Emanuela umunyamaga mukuru ishyamwe ase genocide cyiri moso murakoze cyane gose ku kanyamahari radio ijwi ry'Amerika. Ndabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi. Mugire amahoro n'umunsi mwiza.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.